Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Mwakoze kuba mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu, ndabahaye ikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba. Ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Abanyagihugu ba kumutumba Musagara aho ni muri komine n'intara ya Murambya amazi imisi harangurirwa ibikorwa no mu gwisebe uhujeje kurondera kuri hamwe no kunywanisha, barashima ko bariko baratera intambwe mu gusubiza hamwe nyuma y'amagume yahaciye, ariko bamwe baracasaba ko umugwi nyene ubafasha kugira ngo bashumbushwe kubanyazwe mu gihe c'amagume by'uwo mugwi nyene ubemerera. Mucibitoke muri komine Mabayi ahegereye ishamba cimeza y'ikibira, abanyagihugu bamwe barashima ko mugambi wo kwerekana karimbi k'iryo shamba hamwe n'amatungo y'abanyagihugu agarukira uri kurabafasha gutera imbere hambavu yo gukingira ibidukikije biri muri iryo shamba. Bamwe bemeza ko bariko bariyungunganya bakoresheje amafaranga y'impembo bahabwa. Tubafitiye n'amakuru ya politike twerekanaho abakurikiranira hagufi ibijanye n'ibikorwa by'imigambwe yimirije kwiyamamaza muri kino gihe c'imbere y'amatora yofasha abanyagihugu gutuma amajwi bashikira ni akerene bizindabyi. Twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubara musa. Abanyagihugu ba kumutumba Musagara muri komine n'intara ya Murambya amazi imisi harangurirwa ibikorwa no mu gwisebe uhujeje kurondera ukuri hamwe no kunywanisha, bavuga ko bashimishwa n'intambwe bamaze gutera mu bijanye no kunywana, ariko basaba ko abanyazwe mu gihe c'amagume yahaciye ubushumbushwa uwo mugura abizeza kwinzira ariyo kuko atakunywanisha kosiga inyuma gushumbusha ababuze ibyabo mu gihe c'amagume. N'inkuru tubaza Mahore Mpayana.
Kunywanisha abantu ku mutumba Musagara wa komine n'intara ya Murambya bisa n'ibimaze gutera intambwe nkuko bivugwa n'abasanzwe bahaba.
Ntabwoko twasubiye kugaruka kuvuga, turasangira kabisa gahiye kugera n'ubu turasangira kabisa gahiye.
Iwe nakuze ndabibona mukanya barasubije hamwe neza ko bose imwe tubanye neza, ubu abatutsi n'abahutu dukora kumwe mu mashira hamwe mu bintu byose n'ibitungwa byose turarabiranira n'ukuri, ubu turashize hamwe atamuhuta atamututsa atamutwa nta muntu avuga nabo ubundi.
Ariko bakanegura ko mu gihe cy'ugwimo hari ibintu byononekaye ibindi navyo birasahugwa.
Bamwe baravuze inka, urumva abantu babanze kuba bahunga hari abaca binjira mu mazu basahura ibiharage ibikivyo bibe n'ivyo impene amazu Musagara yarahiye.
Ariko mugabo twasanze baradusahuye inka zarasahuwe ibitungwa byo bunzu imbuzi iki nta nakimwe twahunganye.
Bagasaba ko umujwe jeje ukuri ukurekuriranira no kunywanyisha seve wafasha kugira abashumbushwe basubire bizwe ivyo bibwe banahabwa indishi y'akababaro.
Abo bantu boba baranyatse bosubiza kuneza, kukurumba hari mu ntambara utaritsa kaza agarutse bamuha ivyiwe atagisabwe kandi.
Abo bantu twaburiye hamwe mu dusabira agashumbusho kuri utwo tuntu tudukoresho badutwaye.
Ibyo yuraba ikaduha indishi kimbabaro kukuduhoza. Ego umutima ugasubiza hamwe nyene nakarikura kuko nta kundi.
Ariko hari nababona ko hagikenewe inyigisho zo kunywanisha.
Murazobiraba namwe mutunywanishe nta bindi. Mukatwigisha mukazamuraduha impanuro, muduha impanuro musubira.
Seve nuko yoguma kwihangira ikaganira na benshi. Kuko abarundi bariko barahunguka bamwe nabo nyene kabashikira bakavuga nabo kubera ndibaza kwitabashikira iyo bari bari.
Urongoye mu gusevere Pierre Clavenda yicariye agaruka ku ruhara gukuri no gusubiza ivyabo ababinyatswe muri ugo rugendo bwo kunywanisha.
Ubutumwa bushasha mu gusevere wahawe n'inzego z'igihugu, ubu butumwa bwo kurondera ukuri kunywanisha nibusiga inyuma gusubiza ivyabo ababinyazwe mu bihe by'ubwicanyi by'ugwimo butandukanye bwabaye mu gihugu.
Imurambya abantu bagera ku 2018 barahasize ubuzima mu nzimo zitandukanye zabaye mu gihugu kuva mu 1885 gushika mu 2008. Ibiharuro bitangwa n'umugujeri kukuri ukurekurirana no kunywanisha severe.
Ugwaruka rutunzwe n'urudandazwa rw'ibihingurwa rukorera mu gisagara cha Bujumbura rurasaba ko ikigo BBN kijijwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyo bidandazwa rwacoronswa abakozi babishoboye kugira ngo ntibaje barakora bahomba. Ibyo babisavye inyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aniguriye ingene ico kigo gikora hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari wabakozi n'akazi kuwa mbere Rusama uyu mwaka mu gisagara ca Bujumbura. Ugwo rwaruka rukamenyesha ko iyo bidandazwa bikuwe ku isoko kandi byari byarahawe uburenganzira bwo kuhashika bituma hari abagira uruhombo rudasanzwe. Odiro Nkejimana
n'ugwaruka rukora rudandazwa mu gisagara gisagara cha Bujumbura ruvuga ko ari kugira rushobore kwiteza imbere ariko rero ruvuga ko mu ntambamye rufise harimo uruhombo rugira iyo hari bidandazwa bikuye ku isoko kubera bidakwije ibisabwa kandi ubwa mbere kigo BBN cyari cyavyemeye
nuko nyamba yagisize kijyana ni ya BBN kuronka mudandaza bahonze ntawe zakubyishuza kubera leta ya cyase kandi niba ari ikosa rya BBN niba yabisize ko nawe urabyumva yuko mudandaza babagiye muri arere nyene yo guhoma
twe turagenda tukarangura ikintu bamaze kugishira ku isoko tuba tuzi yuko cemewe n'amategeko tukaza twumva ngo leta yafashe ingingo y'ibinyobwa ibinibi yuko biva ku isoko twe twaragize amasitoke twararanguye uruhombo ruza mu badandaza
ubwo gwaruka rubona ko ivyo bishobora kuba intambamye ku mugambi w'iterambere ry'igihugu
imbona kazoza ntawe tuzoshikira kubera iki n'umugene ndiko ndarondera kugira ngo ndabe hijya yejo ko nzoba ndahanda ahantu nagiye mwishyira hamwe ndagurana ndabe ko hijya yejo nanjye nzoba narashe umutayi wanjye nza mbona baraja TV n'ibibiri birakuwe nciye njya kurondera utundu kugira ngo nsubize ya mahera yo mwishyira hamwe yambona kazoza umva noyishikira gute
icyo ugo gwaruka rusaba nuko BBN yogenwamo abatunganya neza ibikorwa hamwe nuko kwagirwa n'ivyaha by'ibiturire Yohanwa
BBN iba yagisohoye iba yagisize kiyo ticket bakaraga ukuntu nyeri yo BBN nini nzigishira ko iyo ticket twe tuba twabonye ko cemewe n'amategeko
mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wari wabakozi n'akazi mu gisagara cha Bujumbura kwa mbere rusamu mwaka 2025 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yaneguye nawe nyene uko icyo kigo gikora
BBN nayibonye hano ya defiye kandi bagiye banezerewe gose mugari habandi batuntuye kubera BBN nimwiyumvire ugwaruka kwigiriye umugambi barazana ivyabo babizana muri BBN ngo babapimire barase gutanga nga certifica acagenda muri Canada baramuha certifica y'ibintu byo ko bimeze neza ashobora muri Canada no muri Amerika muka BBN tamuru papu BBN niyo ikiyugeye kurusha abo muri Canada kubera iki ibiturire akoze akamara amatanga ntuze none tuzotera imbere gute wari kutworohereza yase ndabagayi abambaye ikidari cy'ikimaramare nabo kabisa bambe umuntu kwigira entreprise mukana kumupimira ari mwe rero ahubwo mwari kumuherekeza mwereke ivyiwe tambura mukore amasaha 16 ku munsi rero umuntu azaye ikintu muri BBN ntahere iminsi itatu kitararonka inyishu
inyuma y'iminsi n'iryo jambo ry'umukuru w'igihugu arishikirije akaba haciye asohoka itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa gatanu rusamo umwaka nyine rigena umuyobozi mukuru mushasha w'ikigo BBN Samuel Ndayiragije
mu bijyanye n'ibidukikije naho abanyagihugu ba ku mitumba itandukanye ya zone butaha naho ni muri komine Mabayi intara ya Cibitoke ahegereye ishyamba cimeza rya Kibira hamaze iminsi herekanwa karimbika iryo shyamba rigarukira nahagarukira amatongo y'abanyagihugu bavuga ko bashimishwa n'uwo mugambi bamwe be meza ko bariko bariyungunganya bikoze ku mpembo baronka ahambavu yo gukingira iryo shamba ribayemwe bidukikije ibyo kandi birashimwa n'ugwego rujeje intwaro muri ico gice ariko rusaba ko abaze muri gwimirima ahagarukira kibira bonuswe imizibukiro Jean de Dieu Nahimana
abanyagi basanzwe muri kino gihe bari mu bikorwa byo gucira ikibira mu gice cy'amabayi batangura berekana ivyiza bitangwa n'ikibira mu buzima bwabo bwa misi yose nkuko vyerekanwa na Jonathan Sibomana wo ku mutumba Rutorero
ivyiza byinshi bikomoka ku kibira nk'akayaga keza gutanga imvura nk'abantu twari dusanzwe dutuye ku kibira ramwe twohonya amashamba ko twozokwisanga yuko ibyo byiza byose twamatubona nk'imvura igwa ku gihe akayaga keza tukazokwisanga twarabivuze
Sibomana arongera akavuga ko ibikorwa bitagarukira aho kuko harimwo no gukingira inkengera z'inzuzi zisanzwe zizanana canke zija mu kibira
ibikorwa byo gukingira ururu inzuzi ziva mu kibira zose ntagaruru gusa ariho n'izindi ziva mu ishamba rya Nyungwe nabyone bizokora iyi groupe ya tugiriranire neza ya mbere
abanyagihugu bo muri komine ya Mabaya hegereye ikibira bemeza ko mu bikorwa bariko bararangura mu gukingira ikibira binabasahiriza kuko baheza bakanikenura nkuko vyemezwa na Immaculée Ntezimana wo ku mutumba Gafumbegeti muri zone ya Butahana
nabana nabuzukuruza banje nyamugambo zobashitsa aheza tukurikije rero tugakingira ibidukikije hama tukarangura uwo mugambi tugakuriza n'amategeko tugenga n'ukuri bose botwuba nuko ko cyubahiriza hama nibyo biti duteramwo tukabyubahiriza bigakora
abajeje intwaro muri ico gice barashimishwa n'ivyo bikorwa byo gucira ikibira aho bongera bakanakingira n'inzuzi yamaraha bagasanga muri ivyo bikorwa ahasanzwe hari ndimo z'abanyagihugu bogira ico baronkejwe kugira ntihategwe ibiti mu ndimiro hanyuma ngo umurimyi nawe asigare yifumbereje
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kirituho turamandanya nano makuru hamwe mu mashira hamwe y'abakenyezi mu Burundi ari dogere ico yitutunenge twibonekeza mwibwirizwa ryo kuwandwiruheshi mu 2020 rigenga intunganyo shasha y'ibyintwaro mu makomine ayo mashira hamwe ashikiriza ko uguserukirwa kw'abakenyezi mu bibanza by'inzego zifatinge ngo kutisunzwe ariko gusaba abazoba bashinzwe amabanga atandukanye gukomeza inzira y'iterambere ridakumira mu higaniro caremeshejwe n'ishira hamwe Afraburi hurikiye mu abakenyezi bahungutse kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura umuyobozi mukuru ajejwe ibyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ariko yarabahumurije ahamagarira abakenyezi kwamaberekana ubushobozi kugira ngo bagwire muri ibyo bibanza idonido na Claire Kankundi
abagize ico bashikiriza muri ico kiganiro berekana amakenga ku kibanza umukenyezi azo bafise mu ntunganyo y'intwaro mu makomine babona ko atakizohinduka kuco bitubusumba sumbane gibonekeza hagati y'abagabo n'abakenyezi cane cane mu bibanza nk'ivy'ubuhinga bajamwo bagenywe Pascasia sinzi nkayo aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe dushire hamwe
ko beratacho bafise bisunga ntahiganwa libamwe mu gutangira ivyo bibanza bitangwa bisunze ufise ubushobotsi ukubagena ta ubona ico yafatiyeko cyo gituma niri duteye amakenga ko tutabona ko hazoba gukosora ako kanenge kari kahasanzwe
Icizere gisigaye mugenzi we Clemence Bununagi arongo ishira hamwe Burundi Leadership Training rihananira uburongozi bwiza agishira ku rugero rwo gutahura ivyukunganisha amahigwe hagati y'abagabo n'abakenyezi kubazo babashizwe imbere mu ntunganyo shasha y'intwaro
ikintu cyonyere gishobora gufasha ni hamwe ho bahari habantu muri abo bazoba bashizwe gushira abakozi muri ibyo bisata bafise ibyiyumviro bishigikiye iterambere ridakumira bishigikiye uguserukirwa kw'abakenyezi mugabo naho nyene ntibiramba kubera uyu yabikora akazi wundi akamusubirira ejo arashobora guhindura ibyo ikintu rero kidashigikiwe n'itegeko naho cokorwa ntikiramba
yamara rero ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo bwateguye irubwirizwa rishasha ivyo nta kibazo burabibonamwo ahubwo buhamagarira abakenyezi kwerekana ubushobozi bwabo kugira bisange muri vya bibanza uyu ni Dative ntabumfise umuyobozi ajejwe igisata co kwegereza ubutegetsi abanyagihugu
humuriza ayo mashira hamwe yidoga igihugu cyaramaze gutegekanya ibwirizwa shingiro uko abenegihugu bateza guserukirwa turamaze kubona ko no mu gihugu hagati bari kwarondera abakozi basigaye bavuga bati umukenyeza bishoboye abari waza kuca imbere n'ahandi uzoba bishoboye azoheza je imbere
mu ntunganyo shasha y'iryo bwirizwa rigenga intunganyo y'intwaro ibisata 11 bigwiriyemo ibikorwa vyahora birangurirwa mu bushikiranganje butandukanye bibwirizwa gushingwa muri komine yariyo yose nkuko biboneka mu ngingo ya 55 yaryo Hongere hajeho inzego icenda zizoba zijejwe iby'iterambere ry'amakomine hisunzwe ingingo ya 60 y'iryo bwirizwa nyene
Imigwi itandukanye ikurikiranira hagufi ibikorwa bya politiki mu Burundi harimo abanyepolitike n'amashirahamwe adahari n'ibyicaro bya politiki muri kino gihe c'imbere y'imyamamazo ku matora yimirije nayo habona ko mu gihe ca none hakwiye guhindugwa ingene ibyo bikorwa bitunganywa abitabye ikiganiro caremeshejwe n'ishirahamwe rikome gishinze kugwanya ibiture n'isesagugwa ry'ubutunzi kuri uyu wa kabiri banegura ko hari imigambwe iboneka mu gihe c'imyamamazo gusa ibyo kubwabo ntibifasha abanyagihugu mu kubaho kwabo ibyo amwe bita kubesha abari inyuma y'ibyo bikorwa by'imigambwe ariko ibwirizwa rigenga amatora gushika riracemeza ko imyamamazo irekuwe mu gihe cy'amatora gusa Alice Ndayizeye
muri ico kiganiro umwe mu banyepolitike Francis Rohero yerekana ko igihe cy'imyamamazo atari ico gihe nyaco cyo kwerekana imigambi kuko imara umwanya muto ugeranije n'imigambi ishobora kubiteguye
ushobora kuvuga ngo je nzoteza imbere igihugu ufise nk'imigambi ishika 50 uzogira mu gihugu ngo giye kwibwira abantu kwibarabara ubasanga ku masoko basanga kubibuga imigambi ya politiki ni ibintu bategerezwa kwiga bakiyumvira cyane kuja muri politiki byategerezwa kubishuri duca mu kujya mu gihugu abantu bava kuziko umwana bakamubwira ati uzokwigenza uko ashobora kubaka kuvuga je wenda fisi ico nomarira barundi gusumba iconje kuronka uno munsi rero dusanga abanyapolitiki baza kurondera ico rirenza muri politiki ico gihe rero biba byumvikana ko agira ati muri zinya zitatu wo mpakaryo ashobora kubesha utwombesha ta mumpinyuza biba bikwiye bakagira abantu hoye
Mwishira mwori kome na ho, banigula kuhari imigamge, ibitazwi, ibwana kigecha matora gusa, aho kuguriri miryango abantu bose, kuko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru Artemo Mununu utwiwe.
Iya mamazo, ahanini niho abanyepolitike, kovuga yuko ariho bashikiriza ijya migambi, kuko rimwe na rimwe migambi hariyo turabye mu Burundi, usanga idafise n'ibiro, ivugu ukayumva ku itsina. Ubwo cyagiye cy'imyamato kigeze, ucawumva ko hariho imigambwe irenga 30. Muguri kurumviriza mu bindi bihe gusanga wumva amatu y'imigambi 3, imigambi 4. Kugira ngo umugambwe byumvire byawe bijya habona ukwiye kugurira bose.
Jean-Claude Bitsure umwigisha muri kaminuza yerekana ko byo bavyiza igihe abaja kurondera amajwi bo baragiye kumviriza ibazo by'abanyagihugu kugira ibazo byabo bifatigwe ko
nta mugambwe rengera ya munsi ukiyamamaza ngo uvunduruke atanu wibuka kuruwao ngira atari igeraja ku kibuga uraba ngene abanyagihugu babayeho cha bigaragara neza yuko urya mwanya ari ukugenda kurondera amajwi icari gikwiye kubaho nuko imigambwe abanyepolitike bogenda ku nko kundwi canke ku mundwi zibicanke mu kwezi bakagenda bakarabe abanyagihugu ko babayeho bakababwira ingorane bafise ageze kwiyamamaza rero bakazoshikiriza imigambi ijanye n'ingorane babonye
itegeko rigenga amatora mu Burundi mu ngingo yaryo ya 25 ikirigerekana ku kiri ngo cyo kwiyamamaza cugurwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu ku munsi ugira 16 imbere y'umunsi w'amatora kikarangira amasaha 48 imbere y'umunsi w'amatora ibikorwa byose bijaye no kwiyamamaza bikaba bibujijwe imbere y'ikiringo kiba cyatanzwe
arakoze mugenzi wacu Arise Ndayizeye ni naha duciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza nshimiye kandi na Karine Bizindavyi niwe yari kwatuma amajwi bashikira twese tubifuje kugira ijoro ryiza mubandaye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana